이름만 프리사 니라디오 이스위드 아메리카. 라디오 이스위드 아메리카 이사미나니드 워싱턴 디스 맥클론이 넘어 기냐르고 하는 모론디 이구 미롱 미고피 이구 메테로 주민이 체나 나미롱 기비리 나즈비리 모르고 하는 모토 미라클 FM 이제나 나카는 입체 비타트 기가리 나 FM 미롱 체나 나가타트 입체 비타트 가롱기 모르고 하는 모토 미라클 Voice of Muhabura 쿠 FM 미롱 나니 무나니 입체 체나 이키소로 mwiriwe shuti zacu muri kumwe na Fidel Niyongabo umwanya w'ikiganiro muri sanga
muri sanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping mu ntango z'uku kwezi yarakiye abakuru b'ibihugu byo muri Afurika mu nama ku gufashanya hagati y'impande zombi yabaye hagati y'itariki zine n'itariki zitandatu z'ukwezi kw'icyenda ku murwa mukuru w'Ubushinwa Beijing. Ubushinwa bwemeye guha ibihugu by'umugabane wa Afurika miliyaridi 50 y'amadolari mu kiringo cy'imyaka itatu yimirije. Ibirenge cya kabiri cy'amafaranga zoba ari ingurane, mu gihe miliyaridi 11 y'amadolari zoba ari imfashanyo zitandukanye, hamwe n'imiliyaridi 10 y'amadolari zofasha amashyirahamwe mu Bushinwa gukoresha imitahe yayo ku mugabane wa Afurika. Abategetsi b'ibihugu byo muri Afurika barakiye neza ingingo ya Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping, batangaje ko izogirira akamaro gakomeye umugabane wa Afurika. Abategetsi b'ibihugu byo muri Afurika barategeye kumuka amasezerano atari make n'Ubushinwa mu nama yabahuje yo gukorana kurushiriza mu bijanye n'inyubako uburimyi, gucukura ubutare, ubudandaji n'amasoko ntanganguvu. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yarahakanye ko Afurika iriko igwa mu mitego y'amadeni y'Ubushinwa. Yatanze akarorero ko Afurika y'Epfo nk'igihugu giteye imbere kurusha ibindi ku mugabane wa Afurika kizokura inyungu zikomeye cyane mu migenderanire yacu n'Ubushinwa. Ni ikihe ibihugu byo muri Afurika byo kubura ku nama y'i Beijing n'izabaye imbere yaho muri icyo gihugu? Mu kiganiro muri sanga twavuganye na Professor Lionel Lemesha yigisha ibyerekeye ubudandaji mu makungu kuri kaminuza Alliant International University mu gisagara cya San Diego muri leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mutumire, ndabanje kukuramutsa.
Kizo cyane Fidel.
Mu gihe turiko turavuga kuri iyi nama iheruka kubera i Beijing hagati y'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping, nashaka ndababaza ikibazo cya mbere. Ku mugabane wa Afurika izo nama, inama nk'izo mubona hagati y'Ubushinwa n'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika zimaze iki, muzibona gute?
Ego, murakoze cyane kumpa icyo kibazo. Iyo nama ni nama igira y'icenda iri mu nama hagati y'Ubushinwa n'ibihugu bya Afurika. Izo nama zatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri, hanyuma uko imyaka itatu ihera niko iyo nama igenda iraba. Hamaze kuba inama nyinshi kuri uyu mugabane. Muri icyo gihe hariho byinshi bimaze kurangurwa mu gukorana hagati y'ibihugu bya Afurika hamwe n'igihugu cy'Ubushinwa. Hanyuma hariho inyungu nyinshi cyane cyane igihugu cy'Ubushinwa cyaharonke, ikaro n'ibihugu bimwe bimwe byo muri Afurika byahatoreye inyungu, ariko hariho n'ibyahagiriye ingorane. Eka n'Ubushinwa hariho inzitizi zazigiye ziraronka muri uyu mugabane wo gukorana n'ibihugu byo muri Afurika.
Izo nama zifite akaye kamaro ubushinwa cyangwa Afrika duhere ku bushinwa
duhere nko ku bushinwa ubushinwa urabona rufise ubutunzi bwinshi bwagiye buriyongera uravye myaka iheze cyane muri kahise ubushinwa ubutunzi bwabo bwagiye bwagiye burongerekana rwose ku kamaro ubushinwa bufise kuri Afrika nuko hari ibintu byinshi biva muri Afrika ubushinwa bukeneye tuvuze nk'ibintu bakoresha mu mahunguriro ari nk'ubutare hari ubutare bwinshi bukenerwa bamwe baronka babukura muri Afrika urumva ubu hari nk'ubutare bugezweho bwo gukora nk'imiduga igendeshwa n'umuyaga nkuba nk'ubutare bwa lithium cobalt n'imijumbu ariyo copper iyo ubwo butare bwose burakenewe rwose kugira babukoreshe mu mahinguriro hanyuma ubushinwa bugume buhiganwa n'ibindi bihugu ari Amerika ari bihugu byo muri leta mu bihugu by'Iburaya cyangwa ibindi bihugu byose urumva barakenera ubwo butare barakenera ibitoro barakenera ibyo kurya indimo agricultural products biva muri Afrika eka na Afrika ni n'isoko nini y'ibyo bahinguye Afrika ibaha isoko nini yaho bashobora kudandariza ibyo bakoze ku rwego rwa Afrika nk'amadeni y'Ubushinwa bwagiye buraha Afrika mu ntango zarafashije mu kubaka inyubako nyinshi ari nko kubaka amabarabara ibibuga by'indege ibivuko kubaka hari ibihugu bimwe bimwe byagiye biraronka n'amahinguriro y'Ubushinwa baje bakahagira amahinguriro ibihugu nka Ethiopia ariho ibihugu byarabonye iterambere muri izo nyubako ariko izo nyubako rero na zone zazanye nyinshi zagizwe ku madeni hari ibihugu byashoboye gufata amadeni bishoboye kuriha ariko hariho n'ibindi byagiye biragira ingorane mu kuriha ayo madeni nk'igihugu cya Zambia
ego hanyuma muravuze akamaro byashoboye kugirira Afrika naho muvuze nk'izo nyubako byatumye haba amadeni muratanza ku karorero ka Zambia cyabagiye guca mbere kitashoboye kuriha amadeni ari mu gihe cya COVID ndavyibaza ibihugu bya Afrika mubona byo babifise umugambi bisangiye uri hamwe kugenda bivuga rumwe kuco bishobora gukura muri izo nama canke igihugu kimwe kimwe cyo muri Afrika kirondera inyungu zacu bwacu
byo bavyiza ari uko ibihugu byo muri Afrika bigiye hamwe muri ayo masezerano baba ariko baragira n'Ubushinwa ariko urumva igihugu kimwe kimwe ubwacu cyama gifise imigambi yacu y'ukuri yo guteza imbere icyo gihugu ku bwacu mu masezerano rero iyo nama yego yahujije ibihugu byinshi byo muri Afrika abakuru b'ibihugu benshi bo muri Afrika nzima baragiye muri iyo nama ariko igikuru nuko naho iyo nama yahujije bose kenshi amasezerano yamaba hagati y'Ubushinwa n'igihugu izo bita bilateral agreement ari amasezerano hagati y'ibihugu bibiri gusa umva muri icyo gihe rero igihugu cy'Ubushinwa ubonye ni igihugu gikomeye ni igihugu gisa ubutunzi bunini umva buri ko buragira amasezerano n'igihugu kimwe kimwe ntibinganya ubutunzi urumva ari igihe muri ayo masezerano igihugu gishobora kutaharonkera inyungu nk'uko yaba ari nk'ibihugu bibiri bitatu bine bigiye hamwe bikagira amasezerano n'Ubushinwa amasezerano yo yomera neza gusumbya nk'ubu nko ku rwego rwa Afrika hariho urazi nko ku rwego goma region tuvuga dufashe nko ku rwego rwa East African Union ni ishyirahamwe rihuza ibihugu u Rwanda, u Burundi, Tanzania, Uganda na South Sudan nk'uko kwego rero baravye bagagira amasezerano akaraba ukungene bagize amasezerano n'Ubushinwa kuri uko kwego barashobora kuhungukira gusumbya iyo habaye amasezerano gusa hagati y'igihugu n'Ubushinwa.
Ubushinwa muri iryo koraniro reka tubanze tuze ku mirongo ya telefone dufise Jerome Jerome X niyo nkuru uratwumva
amahoro amahoro
udute akamuri he
ande bace akamo ndi Burundi mu ntara ya Cibitoki komine Mugina umutumba wa yangi
ufise ikibazo baza cyumvirishikiriza
oh ndafise ikibazo mbaza
Ego mwishi kilizo?
Ndabaza de ubushinwa ko uriko burondera ibihugu bya Afrika cyane ntabwo yo ari imvuyo kuzohava ongera kuba ubukorone kuri ibi bihugu canke inyungu bwo baburondera kuri Afrika atari kuvuga ngo babari neza byo kuri yo biriko bwo baburiko buraturonderera gusa
murakoze. Mwishure
ego me ico kibazo ni kibazo ciza cane inyungu ariho inyungu Ubushinwa bukeneye kuri Afrika nkuko naivuze kare inyungu ari ibintu vyinshi biva muri Afrika Ubushinwa bukeneye cane cane nko mu bintu vy'amahinguriro ibintu vy'ubutare ibitoro n'ibindi byinshi biva muri Afrika birakenewe kandi Afrika nayo igizwe n'ibihugu byinshi hari n'abantu benshi Afrika nini ni gose amasoko ni manini cyane muri Afrika ku bidandazwa biva mu Bushinwa no kuvuga yuko Ubushinwa burakeneye aho budandariza ibidandazwa byabo ibyo bakoze mu mahinguriro umva amasoko yo muri Afrika ni hanini cyane gose bakura amahera atari make hari inyungu nini gose ku rwego rwa Afrika ku rwego rwa politike ubutunzi na politike birajana Afrika irakomeye cyane ibihugu byinshi kandi hagize tuvuge nk'amasezerano yoca nko muri ishyirahamwe ya United Nations Loni barakenera amajwi y'ibihugu byo muri Afrika urumva ari ku nzego nyinshi hari inyungu nyinshi Ubushinwa uronkera kuri Afrika.
Murakoze. Hari rero muri iyo nama yabaye Ubushinwa bwaremeye kuzotanga imiliyari y'amafaranga $50 million y'amadolari kiringo cy'imyaka 3 yimirije ibirenga ica kabiri cy'aya mafaranga kazoba ari ngurane mu gihe imiliyari 11 y'amadolari azoba nifashanyo zitandukanye hamwe n'imiliyari 10 y'amadolari zofasha amashyirahamwe yo mu Bushinwa gukoresha imitahe yayo ku mugabane wa Afrika. Muri ico gitigiri cy'aya mafaranga ni igitigiri gikomeye cyane umuntu agereranije n'ibihugu birenga 50 50 na bine cyangwa ucyo muri Afrika iyo miri ya 50
ego
mu kirengo cy'imyaka 3
ego Ubushinwa buramaze gushira aramadeni menshi bumaze guha ibihugu byinshi byo muri Afrika hanyuma hariho n'andi masezerano yari yarabaye ayo babemereye aza yiyongera kuyo bari bamaze gutanga ariko icyo bashikirije ni uko ubu babaye bamera kuko nko mu myaka iheze amahera menshi bari bayashize cyangwa amadeni menshi yari amadeni ku nyubako nini nini ibintu nko kubaka amabarabara ibibuga by'indege ibivuko inzira z'amagari ya moshi izo nyubako zose zikenera amahera menshi cyane ariko ubu barabonye yuko ubu bariko bari bahinduye gato y'imigambi bashire mu migambi yindi mito mito cyane cyane kuko iyo migambi bari baragize ibihugu biratanguye kuriha buhoro buhoro kuko byinshi byafashe madeni ariko ubu barahinduye bagiye mu yindi migambi cyane cyane nk'imigambi yo guhanahana ibintu by'ubudandazwa cyane cyane barabonye yuko hariho nk'ibihugu bufise ingorane y'amahera y'agaciro hanyuma bagashaka kubironsa ayo mahera y'agaciro ku mugabane w'ideni kugira ayo mahera y'agaciro ibihugu bishobora kuyakoresha mu kongereza uguhanahana ibintu cyangwa kugura ibintu hari ibintu biva hanze cyangwa gufasha kugurisha ibintu bijya hanze nahona
tugarutse ku mirongo ya telefone dufise Ndikumana Emmanuel uratumva Emmanuel
yego ndabumva
Emmanuel uhamagaye uri he
uhamagaye ndi Bujumbura
ikibazo icyumviro
icyumviro inyungu twebwe abanyafurika turazifise dukura ku Bushinwa n'Ubushinwa twebwe Afurika tubashorera nk'uruhande je merereyemo werekeye imiti le matériel médical byose Afurika isigaye ibi komanda ikabitumako bikadushikira muri Afurika bivuye mu Bushinwa nacyo gituma Ubushinwa nabwo nyene bufise inyungu nyinshi kuri Afurika uti kubera iki barashobora kuvuga bati ubuhinga tugeze ko ino mu Bushinwa iri foko dusabira amabourse ababishoboye bose bo muri Afurika bakaza kwiga ngaha mu Bushinwa komsa urabona yuko na teknoloji y'Abashinwa muri kino gihe iteye imbere teknoloji y'Abashinwa irateye imbere baravuga yuko 5G izoba ari y'Abashinwa muri icyo gihe rero abanyafurika nibo ba mbere bakomanda tule materiel meme n'izi za Huawei n'iz'Abashinwa tusanga muri Afurika bagira n'amasezerano n'amasosiyete ya telecommunication les antennes byose usanga byose byo bakeneye byose bakeneye gushora muri Afurika biba ari bivuye mu Bushinwa agenda bazize uracyanyumva
ndabumva
yego nicyo gituma rero Ubushinwa burakeneye Afurika Afurika irakeneye Ubushinwa twese ni magiriranire gutuma ko bajya abaperezida kugira ngo bajye abaperezida bagende muri Ubushinwa kugira inama nuko bari babona yuko abaperezida ba Afurika naho benshi udasanga Ubushinwa bujya muri politiki musanga Ubushinwa ntibujya muri politiki Ubushinwa bufasha butaravye politiki yawe uko igenda uko igirane bo bakeneye iterambere twagomba cyane cyane twebwe dushimire kwanza n'Ubushinwa Ubushinwa buradufasha cyane ningaho nagira ngeze inshuti zanjye
murakoze turagushimiye
okay murakoze namwe
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muriko mwumvise ikiganiro muri sanga turiko turavuga ku nama yabaye mu ntango zo ku kwezi yahuje Ubushinwa n'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika kubijanye no gufashanya tukaba turi kumwe n'umutumire Professor Lionel Emeshayigisha ku ishure International Alliance murantunga yigisha ku ishure Alliance International University mu gisagara cha San Diego muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika nashaka dababaze nibihe mwabivuze muri make ubushinwa buha bushobora guha Afrika, Afrika nayo nishobora guha ubushinwa. Abavuga ko Afrika iriko yishira mu mizana mishasha ya madeni niko mubibona?
Hariho ibihugu vyashikiye natanze nk'akarorero ka Zambia, ariko hariho n'ibindi bihugu bishobora kuzoshikirwa n'izo ntambamyi bataravye ukungene bagira amasezerano, kuko burya iyo hageze amadeni igihugu kiriko kirasaba amadeni ari nk'amadeni kuzana izo nyubakwa nyene zituma haba iterambere mu gihugu, n'amadeni y'amahera menshi cyane kandi ategerezwa kuzurihwa. None ku rwego rw'igihugu ibihugu biri hagute ayo madeni. Kugira ibihugu bishobora kuriha ayo madeni nuko ayo madeni bayakura mu matagisi barihisha abanyagihugu. Igihugu rero iyo gifashe ideni abanyagihugu nibo bazotegereza kuyariha muri iyo myaka izoza. Ideni rishobora kuba ari iry'ubu, ariko rishobora kuba ari nk'ideni ry'imyaka 30. Urumva rero iyo hageze kuririha hari igihe ibihugu bitezwa kuduza amatagisi. Amatagisi rero yaduze cyane ari ibintu bishobora kuduga, ari nk'ibintu abantu bakoresha, abantu bagatanga kubona ko ubuzima buzimbye. Ariko icyo rero ni ikintu ibihugu ni byiza gufata amadeni, ariko barakwiye kuzaba ari bararaba amadeni uburyo ibihugu bifise kugira mu myaka izoza tanga kuriha amadeni ntibizane ingorane mu gihugu. Mwarabibonye nko mu minsi yahera nko mu gihugu cya Kenya, kubera mu isanzwe Kenya je nari narabayeyo kera nkiri mutoyi, igihugu canye gitekanye ariko giteye imbere mu bihugu byo muri Afrika. Ariko mu myaka yaheze nabone bagiye baragira amadeni menshi cyane, hanyuma hagera kuyariha, hanyuma batangura kuduza amatagisi, ubuzima burazimba cyane, abanyagihugu biraterera bananira bihama barabara. Urumva icyo ni ikintu ibihugu bikoze biriyumvira, abategetsi bakaraba aya madeni turiko turafata niyagera kuyariha azoremera abanyagihugu cyangwa azobaremera gute, hanyuma bakayafata ako bayafatira rimwe bashobora kuyafata buhoro buhoro.
Murakoze. Ku mirongo ya telefone dufise Mazeze Ngoga Desire, uratwumva?
Ndabumva.
Uduhamagaye uruhe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ufise ikibazo baza umutumire icyumviro ushikiriza ubishikirize?
Ikibazo mfite kubera iki bino ibihugu byo mu Burayi cyangwa muri Aziya bitumira ibihugu byose muri Afurika bikagenda byitwa ku mugabane wa Afurika kandi ari umugabane umwe wa Afurika. Ikindi kibazo mfite uri usanga ibihugu bimwe na bimwe byinshi bitumira ibihugu bya Afurika, ariko uburyo byitabirwa usanga bitandukanye, cyane cyane usanga inama y'Uburusiya, inama y'Abafaransa ndetse n'ibindi, ariko uburyo bw'imyitabire bugatandukana. Ese ni ikihe gituma bimwe byitabira cyane ibindi ntibyitabire?
Murakoze. Mwishure.
Ukwitabira amanama nk'uko twabivuze, ibihugu byose byama bifise imigambi yavyo ku migambi y'igihugu. Ego Afrika igizwe n'ibihugu birenga 50, aho igihugu kimwe kimwe gifise imigambi yacu, imigambi iterambere, imigambi y'akazoza bafitiye igihugu, abanyagihugu ku gihugu kimwe kimwe. Muri ayo manama rero aba mu bisanzwe ayo n'amanama meza cyane, kuko n'amanama aho ibihugu bigenda bikayaga kungene ashobora kuba n'amanama ajyanye n'iterambere. kugihugu cyose rero kwitabira iyo manama biva ku nyungu igihugu kimwe kimwe kibona muri ayo manama. Tuvuge babonye yuko hari inama ariko atanyungu nyinshi bayibonamwo, urumva kenshi urumva bashaka kurungika abandi baja kwitabira ayo manama, ariko cyane cyane gikuru nuko ayo manama ateza kuba azanira inyungu ibihugu.
Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC turiko turavuga ku nama yabaye mu ntango z'uku kwezi yahuje Ubushinwa na Afrika yo gufashanya aho abategetsi b'ibihugu birenga 50 byo muri Afrika bari bitavye iyo nama. Ubushinwa bweme igihe habaye amanama nk'ayo, kubera iki Abanyafurika aribo bama bagiye mu Bushinwa? Kuko Ubushinwa niho kibuto basanga muri Afrika, nabo barafise aho icicaro bashobora kugiramo inama nko icicaro cy'umwe bwa Afrika canke ahandi.
Icyo ni kibazo cyiza. Nko ku mugabane wa African Union icyo ni kibazo bakwiye kwiga, nabone bagashobora gutumira abakuru b'ibihugu bo mu bihugu biteye imbere kuruta ibindi, bakabatumira bakaza bakagira iyo ayo manama ajanye n'iterambere, cyane cyane nk'ubu hariho ijya African Continental Trade Agreement ku mugabane wa Afrika bariko baragerageza kuyishyira mu ngiro. Byofasha naho ne bashoboye gutumira abakuru b'ibihugu bo mu bihugu biteye imbere bakaza bakabonana ku mugabane wa Afrika, bakanabatumira no mu bihugu kugira baze bahishikire bahabone ibyo bivyiza, bakanatumira n'amadelegation atari n'abakuru b'ibihugu gusa ariko akaza n'abakuru b'amahinguriro, abakuru b'amabanki yo ku isi bakaza bakibonera ibihugu byo muri Afrika. Hari ibihugu byinshi bimaze kubigira ariko ibyo babibandanije niho iterambere iza, kuko gutumira nabone bakaza bakishikira bakabona yuko hari inyungu nyinshi kuruta izo bumva. Ego bakoreye imyaka myinshi ariko iyo migenderanire ikiza nuko uko imigenderanire yiyongera niko n'inyungu ziyongera.
Igihagararo cy'Ubushinwa n'inguvu muri Afrika ni ibintu bitaravyiyongera, nico gituma turiko turabiganira nk'izi nama ubwo Ubushinwa bwo kugirisha n'ibihugu kugirana n'ibihugu byo muri Afrika. Muri ico gihe hari ibihugu byari bisanzwe byagize no vuga nk'icibare akarere ka Afrika nk'ibihugu by'Iburaya na Amerika. Muri iki gihe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zikozongereza utwigoro twazo tw'ugukomeza imigenderanire akarere ka Afrika, mubibonwa ko hari uguhiganwa hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijanye n'amatungo kama ari mu butaka bwa Afrika, kano ku bijanye n'ibya politiki nyene guhiganirwa igihagararo n'inguvu ku isi. Ni ikintu cyiza kuri Afrika kubona ibihugu by'ibihangange biriko biraniganira kuri Afrika canke byose biva uko Afrika izo ikina makarata yayo.
Ugo ihiganwa ryo rirahari kandi byamyeho, ariko ubu muri iyi myaka ihiganwa riri ku rwego runini, hari ihiganwa ritari rito. Ariko ikindi nacyo hari mu rwego rw'iterambere, ego ibihugu byose birakwiye kuraba ariho imigambi urumva ho niho ibihugu bikuzo biraraba bikaraba imigambi bariko baragira n'Ubushinwa bariko baragira n'ibihugu bya Buraya bariko baragira na Amerika bakaraba yuko ariyo migambi ibafasha guteza imbere tuvuge nk'ubu nko muri Amerika nk'umwe mu migambi wafashije n'ibihugu byo muri Afurika gutera imbere hariho umugambi wa AGOA African Growth Opportunity Act uyu mugambi wemerera ibihugu ibintu bihinguriwe muri Afurika canke ibitegwa ibintu bivuye muri Afurika iyo byinjiye igihugu kiri muri uyu mugambi wa AGOA Amerika yarushize muri uyu mugambi wa AGOA no kuvuga ibihugu byinshi byo muri Afurika birimwo ivyo bahinguye bivuye muri Afurika canke ibitegwa ivyo boroye ibintu babirungise ngaha muri Amerika byinjira atamatagisi bitanze urumva nkaho byarafashije cyane ibihugu byinshi byashoboye kuronka isoko yo kudandaza ibintu muri Amerika ibihugu byinshi byaratereye imbere amahinguriro menshi ahatereye imbere muri Afurika umugambi nk'uyo muri iyi nama iherutse yabaye mu Bushinwa ibihugu byo muri Afurika byarifuza yuko n'Ubushinwa bwobugurira amasoko nabone bagashobora kwinjiza kugurisha ibiva muri Afurika bije mu Bushinwa bakabishikira isoko yo mu Bushinwa ariko naho n'ibihugu byo muri Afurika byarifuza yuko bo bagabaniriza amatagisi ico naco ni kintu cayazwe muri iyo nama y'Ubushinwa na Afurika ko nabone boshaka kugira nk'uyu mugambi wa AGOA ariko ku rwego rw'Ubushinwa
ku murongo wa telefone dufise Kwizera Lucky Ahmad uratwumva
yego ndabumva muraho muraho
turaho uduhamagaye urihe
ndahamagaye ndi mu Rwanda mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo umurenge n'Ubuyoga
ufasiki bazo bazaye cyumviro
n'igitekerezo ndetse n'ikibazo n'igitekerezo gisa nk'ahari ikibazo twabonye iriya nama yahuje abayobozi ba Afurika ndetse n'abayobozi n'ubuyobozi bw'Ubushinwa ese ndatekereza kira n'igitekerezo cyiza cy'uko abayobozi ba Afurika bagakwiye kujya baterana nabo bakagira ijambo basanga cyangwa se bakagira ijambo nabo bashyira ku meza y'ibiganiro ese ndibaza kuki ikintu njyewe nibaza ese nimba bimva bashaka guteza imbere Afurika kuki inama ihuza ibihugu kuki bafata ibihugu 54 byose bikajya kuganira Beijing mu Bushinwa iyo bagakwiye kuza bagaterana inama muri Afurika haraburi iki kuba Afurika yo yahamagaza ibyo bihugu kugira ngo baganire ku cyateza imbere Afurika kuko uko njyewe ndibona iyo abagiye bakicara aho ngaho mu Bushinwa bisa nk'aho n'ubundi Ubushinwa ari bwo bufite ijambo rinini kuko ni ugutumira utumiye niwe ufite ijambo ni nawe ubona inyungu nyinshi muri cya kintu ikindi kintu nkongera nkibaza ese kuki Afurika ibonwa nk'aho ari isoko kuri za produisini za biriya bihugu byateye imbere kuki akaboko zaromba kiriyezi biza zikaba zatunganyirizwa muri Afurika aho kugira ngo ibihugu bya Afurika bize gusa nk'aho ari byo soko n'ubundi bizi bihugu kuko iyo urebye usanga na indasitiri ibiro bya indasitiri bitazatera imbere bitewe n'uko n'ubundi bya bihugu bizagaragara za produisini bituma bidisikarejinga abaroko indasitiri icyo ni cyo gitekerezo nagira ngo mbaze umukinirwa ese ni ukubera iki Afurika yo idatumirwa icyo gihugu cy'Ubushinwa ngo baze baganire muri Afurika kugira ngo n'abantu bo muri Afurika babone n'akazi kaboneka mu gutegura izo nama ndetse n'abazazakira n'aho zizakirwa kugira ngo na za nyungu wenda zisigare mu bihugu bya Afurika nicyo kibazo nagira ngo mbaze umukinirwa
murakoze
yego
egome ico kibazo ni ciza cyane arunu ndiri akibajije n'acone ko izo nama na zone zishobora gukwifuza ko ziba muri Afrika ico rero ni ikibazo ciza cyane n'ibihugu byo muri Afrika byoshobora kuraba ukungene bayaga n'ibihugu biteye imbere ari nk'Ubushinwa ari Amerika cyangwa ibihugu bya Burayi navyo ni bigashobora kubatumira cyangwa agasaba ko iyo nama yobera muri ivyo bihugu byo muri Afrika ariho nk'amanama manini menshi nayo ne amaze kubera muri Afrika mu bihugu bitari bike ariko nk'iyo nama hagati y'Ubushinwa n'ibihugu byo muri Afrika bashobora kuraba nayo ne bashobora kubatumira mu gihugu kinaka muri Afrika ariko aho byo bari nko ku rwego rw'ibihugu ikindi kibazo yabajije ni ayo mahinguriro azava tuvuge ari nk'amahinguriro mu Bushinwa aza gukorera muri Afrika icyo nacyo ibihugu byinshi byo muri Afrika n'ubu urabona yuko iterambere ririko riraza hari ibihugu byinshi bifise umurindi kuruta ibindi mu migambi y'iterambere ibihugu byinshi byo muri Afrika urabona ko hariho iterambere ririko riraza iciza rero ni uko muri ayo masezerano bariko baragirana n'Ubushinwa ari nk'amahinguriro azava mu Bushinwa aza gukorera ibintu muri Afrika ko ubu Ubushinwa nabwo ne urazi nk'imigambi bakoreye mu gihugu cya Ethiopia hari amahinguriro menshi y'Abashinwa ari muri Ethiopia bagiye barahagira amahinguriro kariho n'ibindi bihugu ariko cyane cyane nko muri Ethiopia ari amahinguriro bakora ibyo bakora mu mahinguriro amahinguriro n'Abashinwa ariko bagahakazi abo abanyetiyopiya abakozi bo ngaho ariko ayo mahinguriro akora ibintu bishorerwa hanze y'igihugu igituma Ubushinwa nabwo ne bwifuza kugira amahinguriro henshi muri Afurika nk'uko bayageze muri Ethiopia ni uko amahera abakozi bahembwa ni make kuruta ayo bo bahemba bari mu Bushinwa urumva muri ico gihe nabone birabafasha amahinguriro baje gukora ibintu muri Afrika ego agahemba ashobora kukaduza ariko kakaguma kakiri kamera nk'akari munsi ugereranya n'ibindi bihugu ari nko mu Bushinwa canke ahandi urumva ivyo navyo ni birafasha kwifuza kugira amahinguriro muri Afrika ariko ibibazo rero kindi yabajije ni uko hari amahinguriro asanzwe ari muri Afrika y'Abanyafrika ayo nayo akavuga yuko ayo mahinguriro yo hanze aje ashobora gutuma habihiganwa rinini bigatuma nayo mahinguriro y'Abanyafrika adashobora gutera imbere birenze aho rero niho ibihugu ku giti cyavyo bikwiye kuraba ayo mahinguriro yarasanzweho canke amahinguriro y'abanyagihugu bakayafata mu mugongo kuko nayo ne ihiganwa mu gihugu hari ihiganwa hagati y'ibihugu bibanye ibihiganwa regional ariko hari n'ihiganwa ryo ku isi urumva aho naho barashobora kubifata mu mugongo ayo mashirahamwe kugira abandanye atera imbere ashobora no guhiganwa ku rwego
mpuzamakungu. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwe bugu
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi bimuhumurwa mana
shofe wenda unashaka kuri wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugu
ndiye bugu
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi shofe twigende
Combat taxi agi.
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku nama yahuje igihugu cy'Ubushinwa n'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika mu ntango zi ku kwezi i Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa. Twari turi kumwe na Professor Lionel Emesha yigisha ibyerekeye ubutunzi mu makungu, yigisha kuri Alliant Kaminuza Alliant International University mu gisagara cya San Diego muri Leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndashaka dababaze ku bijyanye n'Ubushinwa bugiye gufata ingingo yo gushimikira cyane kurushiriza ku bindi bisata tari inyubako nk'amabarabara mu karere ka Afurika bwarabikoze birajamwo n'ibyo bibazo by'amadeni n'iki. Ubu bashaka gufata iyindi ntumbero mu gushimikira nko ku bintu bindi bijyanye n'amasoko ntanganguvu, ibijyanye n'ibyo nka bya le panneau solaire bijanye n'imodoka zigendeshwa n'umuyaga nkuba. Ni kuki ifashe iyo ntumbero nshasha?
Iyo ntumbero nshasha yafashe nuko muri imya mu uyu mwaka uravye nko ku nzira y'ubutunzi umurindi Ubushinwa bwari bufise mu myaka yahera umurindi umera nk'uwabaye uragabanuka, ubutunzi bwabo uyo murindi wabaye nk'ugabanuka ugereranya mu myaka iheze. Hariho nko ku mugabane w'amasoko ntanganguvu arenga imiduga ikoreshwa n'umuyaga nkuba canke ibintu vya soko ntanganguvu biva nko mu zuba ibiza ma panneau solaire canke solar panel. Ubushinwa bwarakoze bwarashizemwo amafaranga menshi muri iyo nzira muri ayo masoko ntanganguvu. Hanyuma icyo bifuza ni uko isoko ryabo rinini mu bisanzwe ni Amerika, isoko rinini ry'Ubushinwa hajya ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo soko nini y'Ubushinwa. Urumva rero nk'imiduga ikoreshwa n'umuyaga nkuba canke ibi ema panneau solaire solar panels ni amasoko ntanganguvu ava mu zuba kugira bashobore ku ha imiyaga nkuba ari nk'amahenguriro amazu ariko bakoresha izuba. Bari bashyizemo amahera menshi ariko isoko ryo muri Amerika ryarabaye nk'irigorana gatoyi kuko amatagisi hamwe n'amategeko y'ibintu biva mu Bushinwa yaraduze, amatagisi yaraduze hamwe n'amategeko ku buryo iryo soko ntibashoboye kurishikira nk'uko bari baragiteguriye. Hanyuma ku buryo nk'uko bakora nk'ibintu bijyanye n'umuyaga nkuba cyane nk'imiduga, urumva iyo ni inzira bari barateye imbere cyane babona yuko barafise iryo soko ryo muri Amerika ariko kubera iryo soko ritabonetse bateza kuronka ayandi masoko ku isi. Hanyuma nicyo gituma nk'ubu muri Afurika bariko barifuza yuko iyo ni inzira bashobora gukorana n'ibihugu byinshi byo muri Afurika ari nk'ibyo by'amasolar panels. Barafise umugambi ugufasha Afurika kuronka kuronsa amatara ingo zitari nke zo muri Afurika. Icyo nacyo ni ikibazo kigajishe nka Afurika kuko ari ibihugu byinshi muri Afurika bifise ikibazo, eka si no muri Afurika nzima ariko ubu uko turiko turaganira ko muri Afurika, ariko hari ibihugu byinshi byo muri Afurika bifise ikibazo cy'amatara. Urumva nkaho barabona yuko hariho opportunity, kwasanzwe hari ikibazo cy'amatara bashobora kubafasha kuronka kubaronsa amatara bakoresheje ubuhinga bwa none bacisha nko mu zuba ibije masala panels ibintu by'imiduga nayo ikoreshwa n'umuyaga nkuba nayone barabona ko hari isoko nini muri Afrika mu minsi yahera uyu mwaka hariho n'ihinguriro rikora imiduga ryatanguye mu gihugu cya Ethiopia urumva ku rwego rwa Afrika Afrika igizwe n'ibihugu byinshi hari abantu benshi kandi n'ibitigiri by'abantu biguma byiyongera urumva isoko ryo muri Afrika ni isoko rinini kandi biguma byiyongera nico gituma ubu babonye yuko uko iryo soko ryiyongera uko abantu baba benshi niko n'umuyaga nkuba ukenerwa cyane urumva abantu babaye benshi bakenera ahantu abantu baba haba henshi uburyo haronka ibihugu byagiye bagira ingorane zo gushikiriza amatara n'amazi mu mihana myinshi urumva aho rero barahabona yuko hari n'isoko rinini kandi ririmo amahirwe bashaka gukuramo inyungu nyinshi cyane
tugarutse ku byerekeye imigambi y'Ubushinwa mu karere ka Afrika nk'imihango yari yatanze mu manama yagiye araba imbere yaho hari abavuga bavuga ko bakurikiranira hafi icyo kibazo bavuga ko kumbure hari ibyo bari bemeye muri kahise biyemeje gukora bitashizwe byagoranye gushyira mu bikorwa nikihe gitanga icyizere ko muri iyi heruka ibyo bemeye bazobigira
ego icyo ni kibazo ciza cyane aho niho mu masezerano ibihugu bikorera amasezerano nuko byo kwama bishimangira bikaraba aya ma uko amasezerano ibyo bumvikanyeho nuko ngene babishira mu ngiro cyo kintu ni kintu gikomeye cyane kuko gushira mu ngiro ibintu bibona kuko iyo ibintu bitagiye biraja mu ngiro hari igihe usanga ari igihugu kihahombeye tuvuge nk'ubu ashaka kuza nk'umugambi nko kuzana amadeni yo gutanga inyubako ariko bagaca basaba yuko yego tuzobafasha kugiriza inyubako izi nyubako zoba zikwiye amafaranga n'aya ariko turashaka kubagabaniriza ariko ari uko muduhaye ubutare cyangwa muduhaye inzira yo gushikiraho hari ubutare tubwironderere ubu rero ariho nk'ibihugu nka Congo bariko barasaba yuko nk'ubutare buvayo ari za cobalt cyangwa lithium kwera baraza bakabutora mu matongo bagatwara ubutare gutyo ariko bifuze yuko ibyo batora babanze kwera babiyungurure babigurisha ari uko bamaze kubihingurira muri refinery babihingure bikira aho nyene kwera aho niho inyungu ni hiba nini ku rwego rw'igihugu hari ibihugu byinshi rero biriko birasaba ko hoba byo bafasha ngo kubiri ivyo vy'amasezerano bakaza barayigira hamwe
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turavuga ku nama yahuje Ubushinwa n'ibihugu byo kumugabane wa Afrika mu ntango zo ku kwezi i Beijing kubyerekeye gufashanya hagati y'Ubushinwa na Afrika. Afrika muri vyo nako ndavuga vy'uguhiganwa n'ibihugu byo mu burengero bw'isi na cyane cyane Amerika irakoresha cyane cyane kahise kugira ngo yumvishe abanyafrika ko yamyiri ku ruhande rwabo igihe hari imishyamirano ifatiye ku vya politiki hagati y'ibihugu byo mu burengero bw'isi n'Uburusiya hamwe n'Ubushinwa. novuga ko iyo ari strategy bariko barakoresha yo kwishira ku kwikwegera ko ibigo byo muri Afrika ko byoje ku ruhande rwabo aho kuja ku ruhande rwa America.
Ego kugwego ba politike bashobora kubikoresha ariko ndibaza yuko nibihugu byinshi byo muri Afrika birarabaho bigeze ego kahise karabaye ariko arone biriko biraba n'ubu arone bizoba mu myaka izoza ariko igikuru nuko ibihugu byinshi bitokwibaza yuko iyo hageze ibintu by'amasezerano canke kudandaza ibihugu byose bikwibuza biraraba kuko n'ubu hari nk'ibibazo by'Uburusiya na Ukraine urabona ko igihugu cy'Ubushinwa kirafise uguhiganwa muri ico kibazo rundi hariho ari ibintu byinshi n'ibihugu byo muri Afrika bikwiye kuza biraraba kuko nko muri aya masezerano bakiga neza aya masezerano mu mategeko kugira ego mu masezerano birashobora gusa neza mu mpapuro ariko karaba iyo hageze kwishyira mu ngiro yuko ivyavuzwe bivyo bishirwa mu ngiro bakaraba neza yuko atariho ibindi bice bijamwo ariko cane cane ibihugu vyose bikaraba inyungu bikuramwo kuko ni ibyabaye kera nk'imbere ya za independence ubaheze imyaka myinshi cyane kandi ibihugu ubu mu kuraba imbere bikaraba ni giki giteza imbere abanyagihugu ibihugu byinshi byo muri Afrika nk'ubu hari urunganwe rwinshi hari abana bakiri bato benshi hari abantu benshi bakiri bato bakeneye akazi urumva bakwiye kwinjira kuri urwo rwego ni giki turiho turagira gihakaza abanyagihugu ni giki turiho turagira giteza imbere abanyagihugu ni giki turiho turagira kiro kirafasha aba bana bacu ni giki turiho turagira kizofasha abuzukuru bacu iyo niyo ntumbero dukwiye kuraba ayo byinshi bikwiye kuraba iyo biriko biriyumvirira kazoza yabyo bituma iyo biriko biragira amasezerano ari naho bokwiyandika ibihugu byo kwiyandika kamadeni no kwibuka yuko ayo madeni ashobora kuzorihwa n'abana babo ashobora kuzorihwa n'abuzukuru babo so muri ico gihe rero hageze kuyariye bizozana ingorane ziye ku gihugu ivyo vyose n'imigambi ibihugu byose kwizi kuza biriga hanyuma bikagerageza gukorana na bose bagakorana neza ariko cyane cyane mu iterambere eka ariko cyane cyane nahone no kwiyumvira umutekano w'abanyagihugu hamwe n'umutekano wo mu karere
umushikiranganda jeje w'imigenderanire w'Ubushinwa Wang Yi mu gihe iyo nama ariko iraba ico kibazo kivyutse yaravuze ko kubona ibindi bihugu biriko bikurikiranira hafi akarere ka Afrika bishaka gukorana na Afrika ngo sikintu kibi ngo barabishigikiye mu gihe ngo bitaba biko bikogwa mu gihe ivyo bihugu byo bayifata Afrika nk'abana byo bibafata nk'abantu bari kubaganira bangana atagihushane
ego urumva nk'ayo ni amajambo ya politike nta gihugu na kimwe gifata ikindi nk'igihugu gitoye ibihugu byose iyo biriko birakorana bikorana bihanahana ku nyungu zose urumva aho rero ni ku rwego rw'ibihugu byose bifise imigambi y'iterambere kandi ibihugu byose birasonerana birubahana kandi naho ibihugu byaba bitembere bifise uburyo bwinshi burakiraniye n'ibindi bihugu nicyo bituma ibihugu byose byama bifise igihagararo kandi bikagira amasezerano, amasezerano y'ukuri. Ariko igikuru ni uko iyo amasezerano abaye, ibihugu byose bikwiye kuza biraraba amasezerano ko ari ku nyungu yabyo, cyane cyane ku nyungu z'abanyagihugu.
Mu kurangiza muri rusange rero, mubona ugukorana hagati y'Ubushinwa na Afurika bishobora kugira akamaro impande zombi muri kazoza kurushiriza?
Muri kazoza uyu mugambi nuko uko uyu mugambi simushasha, urumva uzuriyongera, ni umugambi ugukurikirana umuntu akazoraba yuko ku rwego hari ibihugu byinshi bishobora kuha, hari ibimaze kuharonkera inyungu, ariko hari n'ibindi byagiye bagira ingorane hirya no hino. Ekaro n'ibihugu ubu butari bwagira ingorane, ariko bwari bwifuje yuko amadeni bamaze kwiyandika ko kwera hariho byinshi bitanga kumera gutangura kuriha ayo madeni, byibaza yuko hashobora kuba bashobora kubababarira bakagabanya ayo madeni babahaye cyangwa bakababarira, ariko icyo kibazo babaye barakibangira gatoyi. Hanyuma ariko tuzoza turaraba mu myaka izoza uko uyu mugambi ubandanya n'inyungu ibihugu bizoronkamwo, hariho ego, hariho ibizohaterera imbere, ariko hariho n'ibindi batagize neza amasezerano bishobora kuhataterera imbere nk'uko babyiteguye.
Turabashimiye. Yari umutumire wacu Professor Lionel Remesha, yigisha ibyerekeye ubutunzi mpuzamakungu kuri kaminuza Alliant International University mu gisagara cya San Diego muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Twari ko turavuga ku nama yabaye mu ntango z'indwi yahuje Ubushinwa n'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika mu bijanye no gufashanya. Ni akamaro inama nk'izo nizabaye imbere yaho bishobora kugirira impande zombi. Turangirize rero kuri aka karirimbo mbere kutusezerana ka Bob Marley, Africa Unite.
Man, we are the children.